Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9, FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose, no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Inaha i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo ku itariki ya 20 mu Burundi birakomeje, bigeze ku munsi wa 8. Cyakora ubu harimo agashya.
Turifuza yo kubona muri iyi myaka iri imbere abarundi barundi kazi nimwatwizere dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu tagira umuntu azira.
Uwo ni Dieudonné Nahimana, umwe mu bakandida bigenga, umupasiteri wa mbere mu mateka y'u Burundi ukoze politiki ku mugaragaro akaniyamamariza kuyobora igihugu, avuga bimwe mu byo azashyira imbere natorwa. Mu Rwanda ho abarokotse Jenoside barafatwa mu mugongo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'amakuru y'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twategure kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Ejeni. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amaleta ku isi gukora ku buryo abamenyeshamakuru boroherezwa mu kazi kabo ka minsi yose, na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa korona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva icyo kiza gitangura kwigaragaza abamenyeshamakuru benshi bashiriweho amategeko n'ibihano kubw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashyizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ariko ko bidakwiye kubuza abamenyeshamakuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa corona. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19. Avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli wo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo, anasaba aba Tanzania gusenga kugira uwo mugera urangire. Yashikirije ko ibyo bikoresho birimwo utunenge n'amahinyu mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye uwo mugera ariko atari vyo. Yisunze ubushakashatsi kuri ibyo bikoresho, yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ivyo bikoresho mvamakungu byo gupima COVID-19. Gushika kuri w'Imana, Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye 480 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umurwi washyizweho n'ibiro bya Perezida gukurikiranira hafi ibijanye n'ikiza cya korona washikirije kutewe impungenge n'uko Abanyamerika benshi batariko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19. Debra Birks awuhagarariye yashikirije kuri w'Imana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'Abanyamerika baja ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko. Gushika ubu hafi cya kabiri cy'amaleta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamwo benshi nk'amaparke, inkengera z'amabahari, ibibuga by'urukino rwa golfe. Abikorera utwabo mutuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo. Gushika kuri w'Imana, Abanyamerika barenga 68,000 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa corona. Kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura. Abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa Abanyafghanistan barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi. abo bategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Hart abandi 8 ntibazwe irengero abashika 70 bavuga ko aribo bakubaguwe mu gihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri ca 23 abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru ariko barahakana ibyo byagirije Iran ihaye indaro abanyafganistani baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise Korea ya ruguru yararashe amasasu atari make ku kirindiro cy'abasirikare cy'igihugu kibanyi cya Korea y'Epfo ahari urubibe rugabura ibyo bihugu bibiri byashikirijwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo kuri uyu w'Imana nta bafuye canke ibyononekaye ku ruhande rwa Korea y'Epfo ariko igisirikare cyararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora nkuko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Korea y'Epfo Korea ya ruguru ntaco yavuze kuri ibyo byagirije ariko inyuma y'amasaha bibaye abategetsi b'igisirikare ba Korea y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Korea ya ruguru itabikoze ku bushake
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru Amakuru mu karere cyohere mu Burundi aho abiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu naye abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine bakomeje ibikorwa byabo uyu ni umunsi wa 8 cyakora bamwe ejo ku cyumweru bafashe akaruhuko eroje biri kaneza adufitiye inkuru irambuye
Ijambo amatoro buriri kuminwa nka yose y'abarundi baba ba mu gihugu hagati n'abari hanze yacu. Iruhande yabiyunga n'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi n'abacanamwe nk'umugambwe wa Dasgana Iprona, hari nabigenga nka Dieudonné Nahimana abaye umupastori wa mbere mu mateka y'u Burundi yakoze politike ku mugaragaro akanitoreza amabanga y'ikirenga y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu w'Imana yari mu buraruko bushira uburengero mu ntara y'Ibitoke. Ngibi bimwe mu byashyira imbere.
Turifuza yo kubona muri iyi myaka iri imbere, imyaka iduri imbere, abarundi barundi kazi ni mwatwizera. Dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu, nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu. Nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera, aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntagire umuntu azira. Go nagira umunazira inara nagira umunazira umugambo arimo hakaba umugi mutoyi ushitse mu by'uburongozi inza yose uba waciyemo ugasanga abantu barateye imbere cyane maze baribagiye ababashoboje gushika aho bashitse
Leo nsanga ndakumana yamamariza Frodebu yazanya demokarasi nawe mu bimoraje ishinga no guhindura ibwizwa nshingiro waramutsatowe
Ingingo zose zafashwe abana mapeko cyangwa babwirizwa zihotora umunyagihugu tuzozifuta tuzohera kuri ibwirizwa nshingiro iriheruka gutorwa tuzozifuta rya bwirizwa nshingiro bigomba kugarukana abantu basega cyere ryari riya ryavuga rite ugiye mu matora ugashikana ibice biri kwijana waronga umushinga amateka ibyo barapfuze ugiye mu matora ugashikana ibice 5 kwijana waronga umushinga ibyo byarapfuze barondera rero abasikubwiza abasezi bandamba aho bweze bambe mukendamuke ko abasabyi bazoca baba benshi iryo bwirizwa nshingiro riraka ijambo abashinga amateka n'abakenguza amateka ko rivuga riti abashinga amateka n'abakenguza amateka nibatora ibwirizwa perezida ntabe agiyumbamo akamara iminsi 30 ataratera kwiga ikumu rizoba rijya kagirira neza subira kuba nero umushinga amateka ari hariya gukora yazoba ariyo gukora yiko cyo dufaranga gusa igindi ngingo tuzofata tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwizwa shingiro n'icyo cyari cyazimanganiye iri bwizwa shingiro n'icyo cyatumye imigwigwana cyane cyane SNDD FDD na SNE ubu papa mu ishamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi mbere ubu kuya migoko ari ibiri n'iyitwara igihugu ikibabaje Ubaze cyo bagwani, banye no bwabo bari mu nduru nti sinzi ko tuzozikira. None ya demokarasi bagwani ari ni iramajahi wa. Ayo masezerano yashatu zasubiza gateka.
Ariko iryo tegeko ritwara yandi yose ryahinduwe mu 2018, President Nkurunziza asanga ari kimwe mu bikorwa bihambaye yashoboye kurangura. Ku munsi wa kane yabigarutse ko mu masengesho yagiranye n'abanywanyi ba Sende DFDD n'indongozi. Yagiriye kagabisha abagiye gutwara nk'uko umengo yamaze kubona uzotorwa ngo amusubirire.
Ndongozi mugiye guturongora, mugiye gutangura na mateka mashasha. Kuko je ndongori ucacho cyacu cy'u Burundi 2015 sinigeze ndahira imbere y'Imana ishobora byose ariko mwebwe muzorahira imbere y'Imana ishobora byose nibyo mwibwe bigera rero ibyo narahimbeye imbere y'abashinga amateka n'abatunze amateka no narahira mugabo abazorongwa Burundi kino gihe umukuru w'ikibazo mbona mu ngata azorahira imbere y'Imana n'imbere y'abenegihugu bose ntabwo arasohoka abenegihugu bumva yikwiyingira kandika
ababwirwa na cyane cyane Evariste ndayishimiye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi nabonye n'ikimenyetso cy'Imana ntikibagwa nabi
ndanezerewe cyane kubona n'Imana turi kumwe kuko mbahenda nta gihugu na kimwe cyavutse ari gitunzi bose barakoze hama bacha baza kudusamaza kugira ngo tube abasezi bacha badatabuja baze batumarire ku ivyacu ajya makoperative niyo migwi y'urugamba twese uteza utonda tirayeri Ni mtu wetu watuzogira mabanyi meshi. Tugira mahinguriro. Elegana uo kuimburu dasho ora. None uo shoruche mnibarabariri. Tuchama barabara. Ayasanzwe ni ndarayi. Amashure ni mitarofziza vziza. Mweme ayu uko uutugeo girurunani. Kani muzo onora. Mbe muzo onora angahe. Hoho. Emu tulaheje jerelo kutanguru rugendo. Kuko tuatsinzi. Ereka bakumye bangabonye ne nawo twokwitora twotsinda mugabo dukeneye kugira urunani nabajya hano mu ndi migambwe buje kubabwira batore twebwe
kuri Imana Gastonse ndi mu wayiprona yamamarije mu ntara ya Cibitoke agatorwa sawa senere aja aho bita ku masanganzira muri komine Kirembe Kirundo na Muyinga mu buraruko bujije buzaruko Ndayishimiye atoye karata y'itora muri komine giheta avuka mu gitega hagati na hagati yiteguriye amakoranira abiri kuri uyu wa mbere ibuheza ijuru rya Amerika
arakoze eroje kuri inkuru Tujeno niho mu Rwanda umubyeyi w'abana batatu warokotse genocide waruherutse gutemerwa inka ihaka yashumbushijwe izindi eshatu ubuyobozi bwa Ibuka mu karere ka Rubavu buvuga ko igikorwa nk'iki kirimo imbaraga mu barokotse Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye
ku itariki 22 z'ukwezi gushize kwa kane nibwo umugizi wa nabi yitwikiriye ijoro ateme inka ya Nyiramagure Rachel w'imyaka 48 umupfakazi w'abana batatu warokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 atuye mu mudugudu wa Rwamikungu akakumushumbusha ubuyobozi bwa laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kuri iki cyumweru bwashyikirije umubyeyi inka yonsa nk'uko madame Monique Nyiransengimana uyobora umurenge wa Kanzenze yabitubwiye
na Rwanda Francisco Laboratory ni inka ya nziza ifite n'icyayo n'abakozi b'ikigo bayitanze ariko n'ubundi yatangiwe rimwe niyatanzwe n'ubuyobozi bw'umurenge yashyikirije inka eshatu
Mu magambo make Nyiramagore Rachel wahawe inkisha kw'Amerika ko byamunejeje anashimira bamushumbushije.
Nziza ntakwa iyi gukanwa niyo ndiyo nishashe mana ya nasinye cyane arakagira inka Imana izabaha umugisha.
Umuyobozi w'umurenge wa Kanzenza avuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwo bwo gutema inka butari bumenyerewe mu murenge ayobora bityo ko uyuwashumbushijwe adakwiye kugira izindi mpungenge ku bugizi bwa nabi bwakongera.
Nda birashoboka mu myaka yabanjije mbere cyane. Ako kugazongewe ni cyese ya mbere nari nasire mu murenge kandi maze imyaka itatu umuyobozi ibindi byose byaba arashyigikiwe ubundi bwoba ntazi n'impungenge afite
umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse genocide ibuka mu karere ka Rubavu bwana Innocent Bisengimana avuga ko itemwa ry'inka ya Nyiramagore ryanakurikiwe n'amagambo yuzuye urwango no gusesereza abarokotse genocide
batutemeye inka ndamukecu utari wishoboye ufite ubushobozi bukeya biratubabaza cyane kuko nta bundi bushobozi yari agifite ikindi bikurikiza amagambo mabi avuga ngo yishe inka y'uwacitse ku icumu abakeneye inyama za make nibagendaye kubikiza icyo cyaduciye intege kiratubabaza
Bisengimana avuga ko kuba uyu mupfakazi wa genocide wiciwe inkimwe yashumbushijwe eshatu bitanga ihumure n'icyizere ku barokotse kandi bikaba n'urugero rwo gukora icyiza gikwiye kwiganwa
Yankini yari yapfuye yishe uyu munsi none twabonye inka eshatu yadushimishije cyane yadufashije kituremamo imbaraga bivuga ngo nubwo haba hari abandi banyarwanda bagifite wa mutima mwiza wo kugoboka bafite ibibazo ibi bikaba byaturemye mu ingufu yuko ubona umwanzi umwe ukabona abakunzi barembe wa wundi n'icyitegererezo tugomba gufata nk'abanyarwanda yuko umwanda gukira kobo imana ikagukira kandi
uyu muyobozi wa muri aka karere ka Rubavu avuga ko hamwe na hamwe muri aka karere hagenda hagaragara abantu bakomeretsa abarokotse genocide haba mu magambo cyangwa ubundi buryo mu gihe igihugu kikiri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi
bikorwa ntabwo byari kubura zarabaye barahari bagiye bagira ingengabitekerezo hari bamwe bafunzwe ariko iki kitwereka isura nziza yuko nubwo haza abanzi bashaka kudushyira mu bibazo hari n'abandi badutekereza kudushyira mu nzira nziza yo kugara umutima wacu.
Mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara abantu bibasira barokotse jenoside cyangwa kubatemera amatungo ariko hakanaboneka babashumbusha. Nibutse ko Sibomana Jean Pierre wakekwagaho kwica inka ya Nyiramagura yiteye ibyuma mu nda bicishije mu nda y'amaganga nawe yishwe arasiwaho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanama mu karere ka Rubavu mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane bivugwa ko yaba yararashwe agerageza gutoroka. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Uganda. Mu gihe abanyayuganda bizeye ko umukuru w'igihugu adohora ku mabwiriza yatanzwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, abashinzwe umutekano bahanze amaso imipaka y'ibihugu bituranye. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Sebahizi.
Uganda isangiye imbibi n'ibihugu bitanu aribyo Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania hamwe n'u Rwanda. Kandi uretse Sudani y'Epfo, mu bindi bihugu umubare w'abandi ubarirwa mu magana. Ukurikije abashinzwe by'umutekano hamwe n'abayobozi bibanze mu gihugu, abantu benshi kuva mu gihugu cya Kenya hamwe n'u Rwanda barimo gukora ibishoboka byose kwambuka baza muri Uganda bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru wa politiki w'akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ubu Rwanda n'abavandimwe bacu ariko buturi kubatinya, ariko ubu nabo ntitukibashaka noneho nabo bavandimwe bagume wabo ariko banze. Ndakubwiza ukuri bari gushyira akana nka hariya ngo turebere, abandi bakaryama hirya bagategereza. Akana kamara kubona abasirikare bagiye kagakora sigino bakaza nk'abantu ijana bakaza bakihura nene ako kanya bakazimirira mu gihugu nk'ubuni senene zimirira mu byatsi neza ukabuta bashaka ngo babone.
None muri uru rwego kumaze kumenya ngo mufite imipaka utagenzura dore ngaho na Kongo nico kimwe. None ubwo mwashyizeho ngamba cyo kugira ngo mwirinde
umuntu ararushije kuzitirira nta mufatango wafata umuntu. Turagerageza mu buryo nyine bushoboka, ariko abantu bafata nijoro bagatutira isaha 8-9 bakaza. Kandi ibintu by'umupaka abantu bameshejweho n'amagendo bafite amayeri menshi, ntabwo bamuzitirira ngo umushobore. Ariko njyewe ubwo bagwa mfite bango umurwayi wa mbere uzava muri Gisoro azaba aturutse mu ruhande rw'u Rwanda, kuko density y'abafite agakoko ka coronavirus mu Rwanda iri hayi mu gihugu gito cyane. So ubwo ufashe average ukavuga ngo per capita wasanga twebwe risk yo mu Rwanda iri hejuru cyane kusumbiye muri Uganda.
Avugana n'abanyamakuru umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Richard Karemire yavuze ko ibibazo byo ku mipaka barimo kubikurikirana. Ati nubwo bitashoboka kugira ngo bashire abasirikare kuri buri nchonda y'umupaka, ariko bongeye ingufu mu kwigenzura. Ati twe nk'abashinzwe umutekano ntabwo twakura amaso yacu ku mipaka dusangiye n'ibihugu by'ibituranyi. Tuzi ko iyo mipaka ishobora kutuzanira ikibazo gikomeye nk'igihugu, ariko icyo dusaba abanyagihugu bose dufatanye kugira ngo twirinde abashobora gukoresha iyo mipaka kutuzanira uburwayi. Dufatanije tuzatsinda urugamba.
Tujya kuwangura singa fena tukoragana bamo.
Hari n'amakuru y'uko hari abashinzwe umutekano boherejwe kurinda imipaka, ariko akabahabwa ruswa n'abo banyamahanga kugira ngo babemerere kwinjira. ibi byamaganywe n'umukuru w'igihugu mu kwezi gushize avuga ko uzafatwa arya ruswa muri urwo rwego azahanishwa igihano cyo kugerageza kwica abanyagihugu. Umukuru w'akarere gasangi umupaka n'igihugu cya Kenya yibukije abasirikare boherejwe kurinda umupaka amagambo y'umukuru w'igihugu.
If I ever get you across the border there receiving any money from any person,
ati uzaramuka afashwe yakira amafaranga ku muntu kugira ngo amwemerere kwinjira mu gihugu azahanwa bikomeye cyane. Umusirikare wambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda gufata ruswa kugira ngo yemerere umunyakenya cyangwa umunyayuganda kwambuka umupaka azahanwa bitabanje kuganirwaho kuko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Tuzakujana mu rukiko tugushinje icyaha cyo gushaka kwica abanyagihugu. Hagati aho umubare w'amaze kwandura coronavirus mu gihugu umaze kugera kuri 88 ku bantu bakabakaba 2,500 bapimwe mu mpera z'icyumweru, batatu nibo basanganywe n'ubwo burwayi kandi babiri kuri bo akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka, umwe mu Burundi n'undi w'umunyakenya. Nibutse ko abasaga 50 bo bakize uburwayi nuko bagasezererwa amavuriro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere.
Muri kumwe na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo. Ihiganwa rya volleyball ryaraye risojwe i Bujumbura mu Burundi. Inkuru Desire Atungimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda, abagezaho.
Kuno munsi wa nyuma mu bagabo, Muzinga yatsinze Bujumbura Uwezo wa Ndani ku maseta 3 ku busa. Amikare irahira Bisoro mu kuyitsinda maseta 3 ku busa nyene, nako kandi umugwi wa Rukinzo watsinze ga Cosmos. Inyuma y'iyo ntsinzi, Rukinzo yaciye yegukana igikombe cy'iganwa ryo mu gisagara cya Bujumbura uno mwaka. Umugwi wa Amikare wari wabaye wa mbere mu mwaka uheze ukaba wafashe ikibanza cya kabiri. Mu bigeme naho Gender Light Club yatsinze New Colombe amaseta 3 ku busa, na Muzinga itsinda Lesas amaseta 3 ku busa nyene. Umenyereza wa Muzinga akaba ashima kubona basubire kwiyongera igikombe, ahamenyesha ko ubukerebutsi bw'abakenyi aribwo bagikesha.
Umwaka twaraciteguriye cyane, turaprepara abakenyi neza muri kote fiziki tekiniki, tuva n'andi ma ekipe tuzohura, kandi ma ekipe nayo nyine ntiyari yicaye. Ubu ngiye kuraba ekipe z'abakobwa zarateye imbere, si bya bindi mu minsi heze twatsinda 3 ku busa. Ubunya ekipe ziragenda zironka iseti imwe, ariko navyo nyene ubu tugiye gusaba kubikora ko tuvyanke dusubire kuri nivo twahora ko kuva kera.
Urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura Ngendahana Claver amenyesha ko ashimishwa n'ingene ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze kuko ryaranzwe n'ubuhinga bwinshi. Arasaba ariko ko abafise uburyo bufata mu mugongo abakinyi kugira urwo rukino rugume rutera imbere.
Ihiganwa ryagenze neza cyane, abakinyi benshi bari bahindaguye ama ekipe, byaciye biboneka ko baradugije nivo, ama ekipe yadugije nivo. Imipira yagenze neza cyane, niho ubona ko n'abarorezi baguma baza kurorera imigwi izobanywa eka n'ibindi byinshi. Babasaba ko boshigikira imigwi abafise uburyo bakabutanga, ari abashobora guha akazi abakinyi bahirira amashuri bakabafasha.
Mu nkino nazo zihuza ubushikiranganji bwose bw'u Burundi muri basketball, umugwi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ufise igikombe cy'umwaka uheze kuri wa gatandatu niho waronka uburenganzira bwo kuzokina urukino 8-51. Kizigenza uwo mugwi yamenyesheje ko hasigaye iminota 6 ngo urukino rurangire, ariho bahindura umukenyuro babona gutsinda urukino rutari rworoshe.
Turabonye yuko tudakoresheje ingufu nyinshi tudashobora gutsinda iyi match, twebwe rero tugize icyo bita oma home kuri demitere harimo n'amakuvertire menshi n'ibindi by'amakupe assiste nicyo kintu gitumye dutsindira imatch kandi nize nibaza yuko iyo tuza kukigira hakirikare match ntiyari kutugora kuko twe turafise ama individualite umukinyi tumbya niho rero twiyumvire asi minute de la fin du match turagira oma home strict kuri bamwe bamwe nk'umumenere wabo ubumucunze twasaba ko atakuvertira gira ye none uvuga ko ako kabije dutsindiye ko
ubwo bushikiranganje na umupira w'amaguru rukabarozo kinira ukino rwa nyuma inyuma yaho butsindi bushikiranganje gwamagara y'abantu ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa nyuma bakazohura n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwatsinze ubushikiranganje bwo gufatana mu nda kuri za penalty zine kuri zibiri mu gihe mu minota 90 yatekanijwe n'amategeko iyo migwi yanganya ibitsindo bibiri ku bindi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana ku makuru ya sport.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika, ibiganiro radio yanyu bateguriye birahumuje. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho aho bari hirya no hino mu ngo zabo muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Fasili Gebeho ni we wegeranije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Reka rero tubasezere tubararikira ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda virusi ya corona aho muri hose. Tubifurije amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.